Amasendika y'abagangaza na Snaps Majeba bavuga ko yashimye gutanga umwihwezo kugira kinge ibintu bitarayangara mu gisata cy'amagara y'abantu mu Burundi. Amasendika yemeza ko haheza imyaka igera ku 15 hafi mu Burundi abaganga baje gukorera hanze ku bwinshi abiswe ko basigaye nabo bakaja mu bikorera utwabo amavuriro n'ibitaro bya leta bigasigara byera. Muganga Vincent yizigamiye atwara Sendika Snaps ari nawe yasomye umwihwezo kuri uyu wa kane mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura yerekanye imbonyamukuru zibituma anagira ko yerekana abasigaye bahurumbira
ni umushahara muto cyane uri munsi y'ibihumbi amajana atanu ku kwezi bamaze ko imyaka atari mike kuva mu 2009 bamwe baje gukora mu bindi bihugu abandi bakaje gukora muri amashyirahamwe mva makungu bita ONG abandi nabo bakaje mu bitaro by'abikorera utwabo abandi nabo bagahitamo guheba akazi bakikorera utwabo
kubwiwe hari ingaruka nyinshi mbi ziterwa n'uko abaganga baguma bahunga gisata cy'ubuvuzi bwa leta zirimo impfu zoshobora kwirindwa cyane cyane kubana n'abakenyezi
nibura ry'abaganga ivyo bigatuma haba impfu nyinshi zishobora kugwira kandi twari ku rugero aho impfu nyinshi z'abana n'abagore bibakira kwa muganga zari ko ziragabanuka ugwaruka aribo basubirira abaganga ntibasubira guhurumbira igisata cy'ubuvuzi bigatuma rero kandi kwivuza kw'abarundi n'abenegihugu bose bizimba kuko abo baganga baca baja kubarondera mu bitaro byigenga canke bakaja mu mahanga
ivyo leta irabizi mu nama shikiranganje yo mu mpera z'ukwezi k'umunani yemeje iminyanyuro y'itegeko ryotuma abaganga baguma mu gihugu hakaba n'abahinga bavura ku buryo cyane cyane abategetsi batama barinda kuja kwivuza mu mahanga. Prosper Ntarwamiye umuvugizi wa leta ya Burundi yasomye umwanzuro kuri radio na televiziyo z'igihugu kwa 31 kwa 8 guheze
gukora ibishoboka kugira ngo ibitaro n'amavuriro vya leta bikore nk'ivy'abigenga mu kwakira no gutunganiriza abavyitura icokorwa kugira ngo abaganga babahinga ntibabandanye baherera hanze y'igihugu gukora ibishoboka kugira ngo mu mwaka wa 2025 komine yose bifise ibitaro n'umuganga umwe n'imiburiburi kuraba mu bitaro biri ngaha mu gihugu ivyoshobora kwakira abantu b'abanyacubahiro bikaronswa ivyankenegwa kugira ngo ibizo kuja kwivuza hanze y'igihugu bigabanuke.
Muganga Ndayizigamiye atwara Sendika Snaps asigura ko bigishoboka ko leta isubiza ibintu mu buryo atanga ibyo yibaza vyofatirwa ko nk'umuturama
yararenga birashobora kosogwa bigategurwa ukundi kugira muganga abeho ukumuha uburyo bushobora kumubeshaho bugatuma adahurumbira hanze.
Iki kibazo kivuzwe mu gihe mu Burundi muganga yize neza adasubiramo imyaka mike yiga ari 21 abashatse kongera ko ivyo buhinga bagira iyindi myaka iri hagati y'ine n'indwi. Mu minsi heze abatari bake batangajwe no kumva umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD mugambwe uri ku butegetsi Kaverian Ndikuriyo abwira urwaruka ko atacho bimaze kwiga cyane mu gihugu nk'u Burundi kubera ataho bajana ubuhinga biga
bijya se ku ishure mu Burundi cyo kimari ntako none mwese abo basegonde ikiso kare mwese igare ikisi mwese kwa ikisi bisi kimari kiche mu Burundi birafatishwa oya n'abandi birafatishwa.
Eka na president Ndayishimiye igihe yari kabonana n'urwaruka rw'imboneza ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura yasano waciye amazi abiga cyane asigura ko batamukorera uko avyifuza kisunzu bitigirijwe rya Amerika ryahawe n'amasoko y'abaganga b'abarundi bakorera mu bihugu by'u Rwanda na Kenya kuva mu 2014 abaganga b'abarundi bagera ku 150 baragiye gukorera mu Rwanda nayo muri Kenya hajayo abarenga 50 bamwe muri abo barafite amavuriro yabo bwite abandi bakaba babitumwa ko mu kuvura indwara zitandukanye no kubaga muri abo cyo kimwe n'abandi bo mu Burundi hari uwundi muce munini wagiye mu Faransa igihugu gisa n'icyunyuguje abaganga b'abarundi nk'uko amasoko yacu babitubwira komine tandukanye y'Burundi urasanga muganga mukuru w'ibitaro ari nawe muganga umwe rudende akorera ku bihumbi n'ibihumbi z'abanyagihugu biterwa nuko baganga benshi baba batahutse bavuye kwiga hanze cyangwa bize mu Burundi iyo baronse amahirwe yo kugenda badahiga imanga nk'uko abasohoka y'ijwi rya Amerika mu ntara zitandukanye yabitubwiye gusa nta bitigira inyezi n'abwe baganga b'Abarundi bari hanze y'igihugu twaronse kubegiza atakijejwe kubitororokanya mu kiganganje bw'amagara y'abantu kitabashije kubiduha eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.